dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'impunzi ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda
urakoze cyane Karekezi Washington DC kuduha ijambo Pierre Claver niyo nkuru tugiye kumarana iminota 30 dusangira ijambo ndabaramukije ndabifuriza n'ikaze muri kino kiganiro ndaramukije n'impunzi z'abarundi ziri mahama mu Rwanda induta imutenderi na Nyarugusu muri Tanzania irusenda muri Congo ni na Kivare mu Buganda ari nabo ahanini tugiye kumara umwanya tuganira aha twokwibutsa ko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku isi rivuga ko impunzi z'abarundi zikiri muri ayo makambi zirenga 270,000 ikiza cy'umugera wa corona cyugarije isi haraheze umwaka n'igice nticasize inyuma abarundi bahungiye muri ayo makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye by'akarere ka Afurika y'ubuseruko mu ikambi ya mahama mu Rwanda ingaruka za mbere ni yugagwa gikambi ahata usohoka atanu winjira kiretse ku mpamvu zikomeye iyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganji bwitaho impunzi minema icyakurikiye n'uko ubuzima bwaruriye abahungiye muri iyo kambi bemeza ko ibiciro by'ibiribwa bya nkenerwa byaduze ku rugero ruteye ubwoba
barasumira mu masoko atandukanye icyo tubuze mahama tukagisumira mu Kabeza ariko ubu harabari bashoboye no kugenda mu giturage kurima ariko ubu bagacingeri inshuro bakagenda bakaronka hayo majanzu bakayasumisha ariko ubu nyine baratekereje n'inzara bakubita gusa
ibiciro byaraduze ikiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'ijana 50 ijana 80 bitewe n'uko iyo biva bimeze ikiro cy'ibiraya n'amajana 250 hagati y'amajana 250 n'amajana 3 n'umuceri nawugeze ku gihumbi kiro hagati y'amajana 90 n'igihumbi imbere y'uko korona itera ibitoki ntibyagurwa ku kiro mu ikambi ibiraya byaragugwa 200,180 ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana 200 n'amajana 250 n'amajana 300 bitewe n'ubwoko bw'ibiraya ukubona ari byiza yego ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'amajana 200 w'amajana 4 ajya amafaranga batanga buri muntu sinovuga ngo ntadukwira kuko ari usanga ari ibiharuro mpuzamakungu ariko byahora bisahirizwa ayo magarama yahora asahirizwa nuko abantu bagenda biyungunganya hanze y'ikambi urumva hari hakabura
uko kudasohoka ikambi kwatumye n'indero y'abana cyane cyane y'abakobwa itituka nk'uko bivugwa n'uyu muvyeyi arasigura n'ingene ubuzima bwahindutse cyane mahama kubera ikiza cy'umugera wa corona cyatumye n'ibiribwa bahabwa bigabanuka
hariho n'ukuntu COVID-19 yagize n'ingaruka ku mibereho y'abantu ku buzima bw'ingo n'imiryango yaratumye haba igwirirana ry'abantu abantu baguma ngaho ataco ariko barakora ugasanga nta kindi bakora atari kuvyara atari kugira gute ku buryo kubera naha bagiye barugara amashure abana babigeme barashurashujwe baratwara inda zitifuzwa ku buryo muri iki kiringo ca COVID-19 abakobwa batwaye inda ni benshi cyane ndetse n'abagore bari mu ngo babyara ni benshi cyane ugereranije no mu gihe gisanzwe turabye nk'ingaruka za COVID-19 ku magara y'abantu ngaha mu nkambi ya mahama byaratumye abitura kwa muganga badashobora kwakirwa bose kubera kwa kugabanuka kw'ibitigiri by'abantu bitabira mu kintu ugasanga ntibacakira abantu 100%. Ivyo bikaba vyarateje n'ikibazo kubahora baronka amatransfere yo kuja kwivuza i Kigali kuri haba kuri CHK haba kuri Kanombe haba muri kuri hopitale y'Indera abo barungika ku ma examen ya za Faisal n'ahandi vyatumye bihagarara mu ntumbero ngo yo kubahiriza ingamba zikiza ca COVID-19. nga mu nkambi hariho ibikorwa bimwe bimwe byahagaze byaba iby'ubucuruzi uburimyi n'ubworozi burajogwajogwa ku buryo byatumye bitera ubukene ngaha mu nkambi y'impunzi ya mahanga borozi b'ibitungwa boroyeza inka impene imbata inkoko dendo ingurube ntibaronka aho bashorera ibitungwa byabo narijya amaresitora n'ububare byugawe ibyo bikaba byatumye ibitungwa bigwirirana ngaho bitaronka isoko kuko iyo hari ubukene no mu nkambi impunzi ntiziheza ngo zigende zigure ibitungwa ngo zibibage zibifungure iyindi ngaruka ya COVID-19 yaragiye ku bucuruzi abantu ntibakirangura neza kubera atamwidegembyi wari uhari hanyuma kubera n'amasaha yo gupfunga bacuruza amasaha make ugasanga ibidandazwa byabo ntibisohoka kandi imisoro yoyo idahagarikwa gutangwa ubwo rero abacuruza ntibagishoboye kuja kurangura ntibashobora kuja kurangura hanze ndetse n'abari mu nkambi ntibashoboye kuja gusumira kure mu ntoze aho abanyarwanda bari baba kubera ingamba ziba zarafashwe amashirahamwe nayo ne byayagize ku ingaruka kubera amashirahamwe yarasambutse abantu ntibagishobora guterana ngo bakore inama bavugane ibikorwa byokorwa mu mashirahamwe ibyo bikaba byateye ubukene bwinshi cyane ngaha mu nkambi ya mahanga ikintu cyiza cavuye muri COVID-19 twabonye ni umuco wo kuguma abantu bakaraba intoki byatumye naho abantu biyumvira ati naho iki kiza cya COVID-19 cyohera gukaraba intoki bikwiye kubandanya kuko ni umuco mwiza cyane
izo ngaruka zarashitse no mu banyarwanda babana n'ikambi ya Mahama Karamuheto Claudius n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mahama iyo kambi irimwo
birumvikana icyorezo cya COVID-19 ingaruka ntizabura bivuze ko ubucuruzi bwari buhagaze bivuze ngo abanyarwanda bacuruzaga hanze y'inkambi ubucuruzi bwabo benshi bwasubiye inyuma ndetse n'abarundi bacuruza nabo hari abafite ntibabujijwe gucuruza ntabwo bose hari abacururiza mu nkambi mbere n'abacururiza hanze birumvikana ko abacururiza hanze nabo ntabwo bari bemerewe gusohoka ngo bajye mu mirimo y'ubucuruzi ya buri munsi urumva ko hari ingaruka mu bukungu n'imibereho byagize
icyo bikoze uzerukira komite y'impunzi z'abarundi muri iyo kambi ya Mahama Jean Bosco kubishatse asaba impunzi kuguma bihanganye basonze bigumye ariko bubahirize izo ngingo zo kwikingira
natwe turafise ubwoba nk'abandi bose ariko hose ingingo zarafashwe ku byerekeye isuku zakandagira ukarabe hose zirahari kandi abantu hahoragera abantu bashika kuri 50-60 ariko uno munsi bakira abantu 10 gusa kandi bagatatana ku buryo ya metero bavuga yuko umwe n'uwundi abahari natwe twafashe nuze ingamba z'uko tworaba ko twokwicungera no gukaraba no kwikingira mu nzira zimwe n'izindi
abatari bake barengeje mu kambi ya Mahama barafashwe n'ikiza cy'umugera wa corona nk'uko ibitigiri by'ikigo cyitaho ubuvuzi RBC kivyerekana gusa Andre Vuganeza atwari kambi ya Mahama agaserukira ubushikiranganji bwita impunzi Minema arashima ko atabenshi bahasinzikariye nubwo hari abahasize ubuzima arahumuriza ko naho abagwayi basabwa kuguma mu nzu batanduza abandi
ni muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha gipima COVID-19 kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na RBC aribo bariya 26 muheruka kubona abo bantu bose rero barwariye mu rugo kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo COVID aguma mu rugo kugira ngo hari n'abarenga 18 bo banagize
nta makenga mufise ko bashobora kwanduza abandi muri komunite babana
oya ntabwo babanduza kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe ujya mu rugo iwawe tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango bagasaba kuguma mu rugo hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi kuko uwo muntu buri munsi asurwa n'umuganga hanyuma iyo hashize iminsi 7 turongera tukamupima twasanga yarakize agakomoshwa none akaba yakwemererwa kuva mu rugo ariko kenshi bitatu byose dose yo gutaha akitahira ubu ngubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda COVID ni ukuvuga ngo haba mu isoko ukuvuga ngo ahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorera bushake dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga kubijyanye na COVID iba igenda kuri karitsiye mu zigize inkambi yibutsa abantu ko dufite COVID ikindi abantu bose bambaye udupfukamunwa bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba ahatangwa serivisi hose umuntu yinjiye apimwa umuriro kandi akanakaraba ndetse no ku masoko yinjiye mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba kandi n'abacuruzi bacururizamo niba kigeranije n'abari bahari hanyuma nta kabari gakora nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi mpamvu igaragara ituma umuntu asohoka
ubu winjije muri iyo kambi usanga impunzi zose zambaye udufukamunwa hari n'ibibanza byinshi byo gukarabiramo ikigomezo Shalom nico catowe ngo gikore udufukamunwa bambaye Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo gifasha impunzi arabishima yabwijwe ijya Amerika ko bigaragaza ko impunzi nazo nyene zizegwa kandi bikagaragaza ko impunzi nazo zifite icyo zishoboye kuko zimwe muri izo mpunzi zirimo ahama arizo zishona ubwo bufukamunwa
kenshi impunzi bamabibaza bamuvuga nk'umuntu aje kugorana aje gusaba aje gutega mashi badufashe nk'abantu baje kushira hamwe ingufu ngo bakore ibikorwa birama bihanicigwa kubandi bantu bose bakirindiriye baguma bicaye barindira ngo cyashira hamwe impunzi amakungurira aba impunzi ngo n'iryo ritegerezwa kubavuza n'iryo ritegerezwa kubagaburira n'iryo ritegerezwa kubigisha nibavuga ati bagende muri iryo shira hamwe bavuga ati turafise ubwenge turafise amaboko yo gukora twebwe tunganire gusa muduhe ikibanza dushobore gukora kuko turabantu nk'abandi ntitumugaye nuko baje kuraba hanyuma bakadusaba ngo dukore eshantiyo tuzibereke babona rero kudushyira kuri urwo rutonde kandi bararaba n'ahantu dukorera ko hari isuku ko hariho ibikwiye byose kugira ngo dukore urabona kubona uri impunzi uri kurakorera impunzi bene wanyu bitanga n'icigwa kuri ayo mashyirahamwe yose y'abagira neza kuko bama bibaza ngo izo mpunzi nizo gufashwa nizicarenga none twaberetse ko izo mpunzi twaje kugira ngo izindi mpunzi zifashe izindi mpunzi zishore n'ahandi tuzobishyira ku isoko biriko etikete ya Maison Shalom Elite nabwira nti nta mwuga udakiza kiretse umwuga wo kwiba n'uwo kuroga rero ndababwira nti naho muba mufise amadiploma hanitse reka mwitunge kuko ngaha mwikambi abantu barakeneye kwambara mubarire uniforme muzozishora muri yadra ni byiza rero no kurabo bazukura mu kibo kukubera imaske twebwe twashize imwe ku mafaranga 800 no nibaze nko ku munsi bakoze ama maske 2000 nibazosubira kwa mabazirinze bazoshobora kugumana iteka naho boba barahunze
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
na mu gihugu cha Tanzania ikiza cumugera wa corona kiriyo yamaraha nko mu ikambi zitandukanye za Nduta Mutendeli na Nyarugusu ico kiza bacumva ku matwi gusa ico bikoze ingaruka zozo ntizibuze bemeza ko batakironka n'ingene baja gucingero kubera ikambi zugaye n'amasoko y'indana kaba yarugawe
kwatana baza kutubaza ati nimwirinde corona ati nyamara bimeze kunuku nuku no bufukamunwa bari baraduhaye benshi barabutaye imbere bantu bikiri kuri kwami cyesa abantu bakarundana bakaramukanya kuri kwame jembo nayo ukumenga berikaza iratumara twebwe nta tagisivye
mu sense twebwe ntitubona ukuntu corona twavuga ngo irikingiye kuko igihe bavuga ko corona ari nyinshi cyane twarabonye amashyamba atandukanye yarazanye ibintu byo gukarabiramo irazana amasabuni baraduha n'udufukamunwa ariko gushika ino saha ibyo byose byaraheze hari udufise impungenge nk'izo kuko umwana umwanya mu makambi dushobora kugira ikibazo kivanye niyo ngwa ingwara kandi narijya bavuze leta Tanzania yavuze ko atabantu bo kwiyugara abantu batukwiyugara no ngo waje mu byo bita quarantine abantu bumva ari gukora ukuri kwami
ku kintu cyerekeranye n'iyo ngwara ya corona iraduteye ubwoba cyane twebwe abantu b'impunzi kubera hano mu buhungiro bisaba ko umuntu agenda kuganira na mugenzi we umanyi wari wo wose none hano nta bintu by'ikoresho dufise yerekeye nk'utudumu utudobo agasabune gucyo
yewe ni turasaba ko yoduha ibikoresho byo kwikingira iyo ngwara ya coronavirus ikaduha ibikoresho byo kwikingira ku munwa no mu ntoke ikaduha n'ubudumu tugashyira ku mabarabara no mu mihana n'amasabune nk'indobo kugira tuyikingire agerageza kutwigisha ingene twayikingira muri ibyo bikoresho tutabifise ntitwoshobora kuronka ingene tuyikingira urabona hano amahera turonka tubigure tutabifise rero ntibyoshoboka ingene twayikingira
kuko dufite impunzi biracyagoranye twegeranirijwe hamwe kandi nta bantu bariho tubona bashobora kuba badufasha mu maguru mashya kugira ngo ntitwandure uwo mugeni
ntabwo leta ya Tanzania tuyisaba yuko yoza n'abaganga bakomeye hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi kuko batayizanye hafi turabona yuko gishyize mu mpunzi hoho kuba bukora igita
twereshe twasaba amashyirahamwe atandukanye yuko yongera katugarukira ku bijanye no kuduha udufukamunwa cyangwa kuduha amasabuni ariko kandi bakaza baragenzura uruza n'uruza kuko kare hari ibipimo bitandukanye abantu barapimwa abantu barabyitaho barakaraba ariko ugiye kuraba ku bantu ze yose atandukanye nta kintu na kimwe kiri ko kirakogwa rero tukagira impungenge ko umwana n'umwanya ego dushobora kugira ikibazo bivanye n'iyo ngwara hamwe yoge iyo rinda yaduka ikadushikira narijya abantu benshi binjira bava mu Burundi ari benshi baje mu makambi tugasaba leta rero n'abajeje inkwa ko bashobora gukurikirana icyo kibazo wabadufashije
muri iki gihe ico gihugu cafashe nkankama ico kiza ndetse umukuru w'ico gihugu umufasoni Sami Yasulu Hassan akakira incanjo zitanzwe n'igihugu ca leta z'ubumwe bwa Amerika izo mpunzi zisaba guhabwa ibikoresho byo zifasha kwikingira ndetse n'incanjo zikazoshikanwa mu makambi y'impunzi
icyambere jembo naco gukogwa nuko zibiri ruja n'uruza mu nkambi kuko umuntu aravye Burundi ukazubona ari mu nkambi umuntu arava handa akavye ikigoma kavidale mu kadusanga ari mu nkambi umuntu yavahe kumva ngo atari mu nkambi ntaruja n'uruza rero ruzibiwe ruhari kubera nubwo ugenda ukavuga ati nyamaruja ndamubonye yarahungutse yongera aragaruka naho twara polisi tubona agaruka mu kanya gatoyi basha bamurekura none wewe wumva yuko ngahumva wumva twebwe none dukingiwe gute mu gihe n'uruja n'uruza rurenze hanyuma bakatwongereza ibintu by'amasabune akaba menshi yo gukaraba bagashyira ibituo byinshi byo gukaraba abantu bakaronka amasabune muhira bakaraba abantu bakaronka ubundi bufukamunwa eka kira kintu kikaboneka tukabona yuko batwitayeho nayo ubundi uri kurazunguruka nubwo woza ubunyene mu nkambi ukazunguruka ntiwopfa warabonye yuko hari ibintu bya corona bihari womenga nta n'iyo ngwara iriho
naho hatoba ibyo no mu buvuzi busanzwe bufasha impunzi ngaha nta kintu na kimwe badufasha n'umuntu niyo bagwaye malaria ntibamufasha na cyane cyane tugasaba yuko boduha nk'udukoresha two kwikingira na cyane cyane nka kujya ku tubwira ngo dukarabe isabune bakadufashisha ijya sabune ya omo bakaduha tujya dukoresha dusanzwe bakoresha mu bantu bikingira impuze ya iyo corona nka cyane cyane nk'aho tugenda kugenda turakunda kugenda ahantu h'ikoranayo dukunda gupfukerera injya iyo turi ko turareba rero ubufasha bwo kuntu two kwirinda corona tubona ta kintu na gito cyo dufasha ahubwo twasaba amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yohagarariye ikibazo cye kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hariyo intambi z'abarundi irusenda ingengo zo kwikingira COVID-19 ndizikurikizwa nk'uko zimwe mu mpunzi zibivuga
bavuga mu rwumva barahuhimiriza kugambara ntibabikurikirana ko tubwambaye twese nubwo tubwambara tubwambara ibishyeri rugushyira munsi y'agasakango kutwagurambaye agafukamunwa ntababikontorora ab'iyo mirongo dutonze turegerana kuya za ntambuko bavuga ntazihari kwakuramukanya kwaguhoberana mu nda ni bya bindi kandi ibyo batwigisha ko ibyo bikingira corona rero ibyo mbona mu nkambi n'ukuri bya corona tutunzwe n'imana gusa imana ni ikidukingiye nandi kugira ngo ubufatwe nk'umwe cyangwa babikoho na twese rero twasaba abatujejwe batuzihimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye na bijya itegere basigura byo kwikingira ivuze corona virus babishyire mu ngiro nabyo babikoresha
nkaha mu nkambi uravye abantu ukuntu ikambi ri peuple cha tubona ko ikambi hariho mi chance yo kugira ngo icyakiza kihashike byoroshe kubera hari abava hariya bagiye kuhiga ubuzima bakava mu mihinga itandukanye bagahurira muri ya kambi rero bamaze kuza uravye ukuntu abiwabo babakira babakirana igishika cishi cyane atakwiyumvira yuko coronavirus ishobora kuba ije izananye nabo bantu bavuye hanze y'ikambi rero yinjiye mu nkambi binjiye mu nkambi ukacubona ko hariho opportunité ya yangwara kugira ngo ibe yo kwinjira mu ikambi byoroshe
yukuri iyo ngwara turayumva ku maradio ntiturayibona kuntu twongaha mu nkambi ya Rusenda nkatwe tuyikingira tubona nko kugiye turi mu mapokezi batubarira ati dukaraba amazi twambara dufukamunwa ibyo ngiye twovuga twebwe nka mu nkambi ya Rusenda twari dukoresha mu buryo bwo kwikingira iyo ngwara gusa ntiturayibona ntituzi ngo ifata uko ntituzi ngo izana nahe ubwo rucancho turumva ko baruvuga ariko ntago turabona kandi naho twaba tugumva radutera makenga none twumva aho hari ingwara ho nyine barasigana kugira ngo bagwakire nka twebwe nk'impunzi zo mu nkambi ya Rusenda n'ukuri kugira tugwakire turabona ko ngo dutera makenga twosaba ko mbere yuko banza kuduhugura rucancho bo banza bakatwereka karorero bo nyine mwabo baruzanye basakabaho bahera ko mukwikingira hamwe natwe bakabona kuducinza natwe tugakingirwa kuko biraduteye amakenga hamwe hamwe twumva ko bishobora kuzamwe nk'ibintu by'ikidodo hari twumva ko n'abazitewe ahubwo mengo ni yangwara baba ariko barasansibiriza bayinjiza mu bantu ibyo biraduteye amakenga mu nkambi yacu ya Rusenda
kwanza aha mu isoko yacu muri Rusenda ntaho dufite dukaraba twinjira mu isoko aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubatungira corona bashireho ikintu cyo kuza tugakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba twava mu isoko tugakaraba kuko mu isoko tubatwara mukanije n'abantu irema mw'abantu ibihumbi ababyibuka bubararema abavaza bubvira bararema n'iyo soko rero n'ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko
ico kiza cy'umugera wa corona catumye ifungurwa bahabwa zigabanuka bigatuma ubukene bwugariza imiryango muri iyo kambi
Jeni batako ingaruka ari nyinshi cyane kandi nyinshi kuko icyambere twohera ko nikijanye n'ubukene abarefuge bagize biturutse ku kuba amashyirahamwe agaragaza gufasha impunzi umayidoga ko ifashanyo nyinshi zahora ziva mu bihugu byahora bitanga ifashanyo byasikiwe n'iyo ngwara bitewe n'iyo ngwara rero bigatuma ubufasha bwahora baduha bugabanuka amezi atanu amezi atatu amezi anagahera nta kintu kimwe ariko baradufashisha aho ikigeretse ko kandi andi ubu turafite n'ikibazo cy'abana basigaye batiga kugeza ntabwo batubwira ko twashobora kubarihira amahera y'amashuri nabyo ne bakavuga ko ubufasha bwahora buja mu gufasha abo bana kugira bige nabyo nyene araho byaturutse
nibaza ko ako karanda katagifise ingaruka mbi kuri twebwe gusa badandaza mu ikambi ya Rusenda kagize ingaruka mbi no ku bandi badandaza bo mu isi yose rero nkatwe nga mu ikambi ya Rusenda natwe karatugize ku ingaruka mbi bivanye n'uko ibidandazwa twahora tuja kurangura hari ibyo wasanga biva hakujya y'imipaka bijabuka ibihugu ugasanga umuntu bisaba ko yishyikirayo mbere ya covid ariko ubu ntibishoboka ko umuntu agenda bisaba ko umuntu akora amatransfer y'amahera aho rero hari gihe usanga warungikanya amahera umuntu wayamurungikiye akakwihakana akavuga ati amahera nayo nabonye kandi amahera yamushyikiriye ibyo byose ugasanga n'ibibazo rero natwe nk'abadandaza mu ikambi ya Rusenda cyo kimwe n'abandi tuvuga ko coronavirus twavuga ko ari ibyago byashikiye isi natwe turabibona kandi byarajisize mu ruhombo rukomeye
vraiment mbonako uburyo bwo kuyirinda bigoye bibanye n'uko honyene bigaragara ikambi yacu biragaragara kumengira irakonje irakanye muri iyi minsi bibanye n'uko ifashanyo ninke bice bigaragaramo rero ko no mu bijyanye no kwirinda iyi corona ata buryo buhari biragoye ko abantu ushobora gusanga amastricture cyangwa imigwi ishobora kubandanya isansibiriza abantu kubijyanye no kwirinda corona ibamike kuko ahantu abantu bashobora guhurira ari benshi nkavuga nko mu masoko usanga abantu barenze ibihumbi n'ibihumbi mu bubare butandukanye ngahe iwacu ahahegereye inkambi no mu ikambi mu Rusenda ugasangana abantu ni benshi ibyo nabyo bikaba biri mu byotuma mu gihe kayimwe yobonekana abantu nka bose hano mu Rusenda two kwandura icyo kiza cya corona
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
no mu ikambi impunzi ya Nakivale mu Buganda ico kiza c'umugero wa corona kiravugwayo yo kambi irimwo impunzi z'irenga ibihumbi ijana na mirongo ine zituruka mu bihugu birenga cumi vya Afrika muri abo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe ikiraje ishinga izo mpunzi nuko ikambi yabo yugaye ikindi naco nuko hari abaronse incanco ariko bakaba bazironsekera nko mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri uyu mwaka ariko gushika n'ubu bakaba batararonka igice ca kabiri cizo ncanco bakaba bafise amakenga yuko urwa mbere baronse rushobora kutazogira ico rubamarira bagasaba igihugu c'Ubuganda gukorana n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR kugira ngo izo mpunzi zironke urucanco rwa kabiri ico bita mu gifaransa doze ya kabiri kuko ariho urucanco ruheza rukagira ububasha bwo gukinga ico kiza c'umugera wa corona. Izo ngaruka n'amareta yakiriye izo mpunzi arazi ko zibangamiye abo banyagihugu mu Rwanda. Umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganji bwitaho impunzi Minema Kayumba Olivier yasiguriye Ijwi rya Amerika ko leta igerageza gufasha impunzi gukora imigambi mito mito kugira ngo izo ngaruka ntizibasinze kaze. Yongera ko babandanya no kuvugana n'imiryango mpuzamakungu yitaho impunzi kugira ngo icyo kibazo gikemuke. HCR ishami gishami mpuzamakungu ONI yita impunzi ku isi rivuga ko ribabajwe n'uko ikiza c'umugera wa corona catumye abafasha iryo shirahamwe bagabanya imfashanyo bigatuma imfungurwa n'ibindi bikoresho mu makambi y'impunzi bigabanuka cane cane ayari mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika. Yamara Tinageri umuhanuzi mu vyo kumenyesha makuru mu biro vya HCR i Nairobi muri Kenya bishinzwe ico gisata ca Afrika yabwiye Ijwi rya Amerika ko HCR riguma risemerera ritabariza impunzi kugira ngo agafashanyo gasubire kuduzwa. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko u Rwanda rwateye intambwe nziza yo gukingira impunzi mu ncanco ziriko ziratangwa. Ubu abakingiwe barenga ibihumbi cumi na bitanu abenshi bakaba arabo mu bisagara. Gusa ubushikiranganji bwitaho impunzi bavuga ko n'ababo mu makambi y'impunzi atandukanye nabo nyene bagiye gushikirwa. Imbere yuko turangiza kino kiganiro reka tubibutse ko ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi ryerekana ko igihugu cya Tanzania arico kirimo impunzi nyinshi abarenga ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitatu hagakurikira Ubuganda burimo abarenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe u Rwanda rusigayemo abarenga gato ibihumbi mirongo ine n'indwi nayo Congo kikaba kirimo abarenga ibihumbi mirongo ine na bitatu. Ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi risemerera risaba ibihugu bitandukanye kwitaho by'umwihariko impunzi kugira ngo nazo zihabwe incanco zo gukinga ikiza c'umugera wa corona. Inshuti namwe bakunze bi radio Ijwi rya Amerika aniyo duciye dusozerera kino kiganiro dusangiye ijambo c'uyu munsi. Pyeklave niyo nkuru twari duteramanye ndabifurije umunsi mwiza mugiraho mubamwe bahwe na cane cane mubandanye kwikingira ikiza c'umugera wa corona.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye. Mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo n'amakuru. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo. Kuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. kuwa gatanda tu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,800.